Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Turi ku munsi w'Imana nigenekezo rya 12 rusama ncuti namwe bakunze baradio Nzamba gateka kawe ndabahaye ikaze mu makuru yaranze inondwi turiko turasozera mukaba muyashikizwa na Jean Bonfils Niyongere ano makuru yaranze inondwi twayahera mu gisata cy'umutekano abantu 38 nibo bakomeretse mu gitero cy'amagrenade yatewe mu ijoro cyo ku munsi wa gatanu shuri wa gatandatu mu bantu bari batonze barindiriye amabisi mu gitero cy'amabisi haja mu buraru bw'igisagara cya Bujumbura batanu muri bo nibo bakomeretse cyane bitamenyeshwa n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'umutekano n'iterambere rusange Petero Nkurikiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatandatu akaba yerekanye abantu batandatu barimwo umwe yahoze mu gisirikare cya kera XFAB avuga ko barimo bamaze gufatwa bagirizwa ibitero bimaze iminsi biba Petero Nkurikiye akaba yasubiye kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko arico cigisha kikongera kikabaruhika mu Burundi guhungabanya umutekano baciye mu hari rede tabara abandi yagije akaba arabahanira agateka kazi na muntu cyane cyane Pacifique ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode tumutegeyo
hariho yindi nkozi y'ikibikorana n'izi yateye kindi gisasu ntwezo wantoki hariya mu ngagara hafi yaho babika igitoro hitwa Libajat ntaho hakomerekeye ariko wari agiteye wenye sara mukomerekeje ngira mwamubonye ngo uyumubona akomeretse ku maboko yose ko yaciye afatwa afatanwa n'igisasu kigira kabiri yagomba kandi atere hanyuma ashabanza kujyanwa kwa muganga murabona ko agitengatiye amaboko ubundi bubisha bugira gatatu ari nabwo bwaherewe ko n'izi nkozi z'ikibi nubwabaye igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024 hariya mu Ngagara muri quartier y'icumi abo babisha bakoresha iterabwoba bagerageje gusambura ivyuma vy'umuyaga nkuba bita transformateur bibiri kimwe kaba ari cyo cononekaye cyane naha nyene wari kwarabikora yaciye afatwa n'uyu twaberetse amatoza yabandanya baranamufatana n'ibindi vyuma yari gukoresha mu gusambura ibindi vyuma vy'umuyaga nkuba nk'ivyo inyuma rero ya buno bubisha bw'iterabwoba inzego zijejwe amatohoza zaciye zikora akazi kazo nk'uko zama hanyuma zirashika kuguhagarika aba babisha tuberetse bashika kuri batandatu batanu bafashwe imbere ugira gatandatu kaba yafashwe ejo ahejeje gutera ico gisasu hariya mu Ngagara ubwa mbere na mbere twagira tumenyeshe yuko dufatiye ku matohoza amaze gukogwa bano bantu bategurirwa mu gihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara kugira ngo begere ku rubibe ku Burundi aho bashobora guca binjira mu gihugu cy'u Burundi aha mbere twamenyesha ariko nk'uyu yakiriye ujya yateye ibyo bisasu byo mu Ngagara ku byuma by'amatara ujya yamwakiriye inyamirama bizigiye kumufata yarase na telefone yaciye yandika ubutumwa bwihuta yandikira umuntu wita Pacifique Ninahazi yaciye amwandikira rero ubutumwa bwihuta amubwira ngo bwa bundi baramfashe cyangwa urarabu uzomvugira ubwo butumwa n'ubu buracyari muri iyo telefone yafatanywe abariko barasohoza ofisi ngaha byerekana rero uruhara rwa bamwe mu Barundi basanzwe baramaze gucibwa imanza z'ububisha babandanya bagira no mu bubisha bw'iterabwoba nk'ubu muri kino gihugu cy'u Burundi
murunani Seforo Arusha baratera ibyatsi bivuye inyuma ivyo bitero vyakozwe mu gisagara ca Bujumbura bigakomeretsa abanyagihugu bakaba biyamiriza imvugo y'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'umutekano yo kwagiriza na ntaryo igihugu cy'u Rwanda iyo habaye ibitero nk'ivyo Frederico bamvuga inyumvira arongo runani Seforo Arusha gatangazwa n'ukuntu leta y'u Burundi yama yagiriza igihugu cy'u Rwanda kandi hasanzwe hariho abajejwe umutekano w'abanyagihugu bamvuga inyumvira asaba ko hoba umugwi wigenga gukora amatohoza ku bitero bimaze iminsi biba mu gihugu kugira hamenyekane by'ukuri ababikora kuko ikinyoma camaze kuba umugenzo w'umuvugizi w'igipolisi n'ubushikiranganji bw'umutekano igihe cyose habaye ibitero nk'ivyo tumutege yompi
twumvise umuvugizi w'igipolisi avuga ati abo bantu baza gutera n'abategurwa bava mu Rwanda bagashika bakabakegera bari ritabara nabo bakabashikana ku mupaka inda dufate kwa ari ivyo none barinda binjira gute ico gipolisi cyo kiri hehe uwo muvugizi wa polisi ibyo byose biba bari hehe none nagira ngo akazi kabo no gukurikiranye n'ibyo bintu ku buryo iyo nkozi y'ikibi by'ukuri ifatwa itaratangwa kuri rero hako jewe twokumva batubwira ayo mwenda ayo majambo gusa kuko abavugizi ba polisi nta ndo matabazi ingene misi yose bahara mu tujambo badendekiranya abantu kandi kumva neza ko by'ukuri ari binyoma nagira nsabe abantu bo babishoboye badufashe turondere abantu babahinga bazi gutohoza ibiba byabaye by'abantu b'inkozi z'ibibi hanyuma batugira amatohoza yimbitse ku bitero bigize iminsi biba byaba bijya byemegwa na rede tabara byaba birya bitemegwa n'umwe byose tumenye ukuri uko ariko kubera iki kubera ko twarinjiye mu mico mibi aho ikintu ikinyoma bagashyira indava kikemangwa abantu bakicwa kubera ibinyoma abantu bakagirirwa ibibi bidasanzwe kubera ibinyoma maze ibi byo kwikinyoma kigenda cyambaye costume ku mugaragaro mu gisagara kikavugirizwa ingoma abantu bakagitambira igihe abacamanza nabo mu bucamanza bwibereye mu mugono udasanzwe n'ukuri turifuza ku bintu bihagarara
umuhari rede tabara mu itangazo wasohoye kuri uyu w'Imana nawo nyene uriyamiriza ivyo bitero ukabeshuza kandi imvugo y'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yagiriza uwo muhari uwo muhari ukavuga ko atabitero ukora ku banyagihugu b'abasivile tutandukire igisata kijanye na politike umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko igihugu arongoye kigoye gutwara kuko kirimwo abanyonyezi benshi b'amatungo ya leta Baristo Ndayishimiye avuga ko yofuma twari igihugu c'abayuda mu gihe ca Yezu ivyo akaba yivuze ku munsi wa kabiri uheze mu ntara ya Mwaro mu nama yagishije indongozi zitandukanye zigize igihugu umukuru w'igihugu akavuga ko agiye guhangana nabo bose banyuruza amatungo y'igihugu bimonogoje mu Burundi tumutege yompi
nta gihugu kigoye gutwara ku Burundi nofuma ntwara ubuyahudi mu gihe ca Yezu ubona dushobora kwibwa amezi abiri y'igitoro ku mwaka kandi abanyene bayivye bakaba yo bambere bakoma induru ugitoro kirabutse kandi bakunda ko barundi muri incabwa kwiba muri abambere kabisa none karani 7 miliyo dodora samese abiri y'igitoro cyamwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu cyese da nimvira nta bantu imana yabumvise kugira n'ico Burundi dutangure twaronde tujimbere y'imana gatwereke mutayaza nanjye navuze tuzoburana tuyaharure neza no Burundi bubimenye ayo mwifite nge nangana tuzoruca kabisa ivyo mutunze tuzoca kurizana kuko byose byavuye mu mahera y'abarundi ntimuzashaka kudutungana muri iki gihugu hinge rubanza runeke gusa nimwaba rero ariyo mise mufise gusambura Burundi tugira duhangana ndabazo basubirize cyo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turako azotunesha
murunani seforo arusha ruhuki imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta basaba yubahirizwa ry'amasezerano ya arusha rubona ko iyo mvugo yuzuye ibitutsi n'iterabwoba itabereye na gato ku mukuru w'igihugu ubwo runani rubona ko hakwidoga umukuru w'igihugu Ndayishimiye yarakwiye gushingiza abo yagiriza ayo makosa bagakubitwa intayi mu gahanga nk'uko ibwizwa shingiro ribimurekurira akava mu majambo akaja mu bikogwa adashoboye kubikora uko naho ngo yoca atanga imihoho kuko akazi kazoba kamutaye ku amazi tukurikire Jean Bosco Rwigemera nicegera cy'umukuru w'urunani Sephora Rusha
umukuru w'igihugu agira amare imyaka hafi ne ari ku butegetsi hanyuma ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi riramuha ingufu zose zikwiye zo kugira ngo yigize kure ashengeze abo bantu baje imbere y'ubutungane ariko aribagira yuko ubwo bubasha ahabwa nibwirizwa nshingiro yuko butambusaba kuja kwa nama imbere y'intahe akavuga yuko bagiye kuburana nibatsindwa bahanwe niyatsindwa nawe sinze kwa zohanwa canke ingene bizogenda cyangwa ko bazomuharira ibyo byose mugabikerekana yuko menga abatukanisha avugishe ariko afise nubwoba afise nubwoba ko niyovuga yuko ngo agiye kuburana n'abasuma kandi ubutegetsi yabahaye naho yobakura sitongo siragi ryabase n'amabanga bashizwemo kugira ngo bakorere umunyagihugu mu gihe rero umuntu ayo mabanga amunaniye arakinjura akinjujwe nijeje kugusa ihinduka kumbure ari byakurikiranwa ko ubutungane bukamukurikirana mugabo mu mvugo ya prezida wumva yuko afise ubwoba umenga abo bantu arabatinya umenga abo bantu bari hejuru yiwe ikindi umuntu yovuga nuko hari mvugo ukuri tabereye umukuru w'igihugu kuko ibyatukana nibyo gucokorana sibyo gutuka abategetsi ngira ngo nukwikura ibivumvuri hanyuma ejo bizoce bihera bigarukire ngaho kuko nta kintu muri sefo arusha twovyitegamwo kuko turabimenyereye aravuga hanyuma abajambo agasigara ngaho nirango ni nacho gituma batamwubako baramumenyereye yuko ari amajambo gusa.
Inzamba amakuru yaranze inurwe havuzwe kandi bijaye n'itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryatowe ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatanu rusama n'inama nshinga amateka y'u Burundi. Iryo tegeko rikaba ririmo ingingo zisaba abamenyesha amakuru kwerekana isoko ry'amakuru batanga. Maria Ruizi Baricako arongoye umuhari w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi muvuma inamahoro avuga ko iryo tegeko ririmo ingingo ziteye kubiri n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro tumutege yompi.
Kimwe mu bigenga umwuga wo kumenyesha amakuru n'isezerano ry'ingene barinda kugumya ibanga ry'akazi ico bita mu Gifaransa code de déontologie professionnelle. Iryo sezerano rikaba ryemerera amenyesha amakuru kugira uburenganzira bwo gushikira amasoko yose y'amakuru rikanategekanya gukingira igihe cyose ayo masoko yazwi ko guhanahana amakuru bifitiye akamaro kanini abanyagihugu kandi bifasha cyane uburyo ibihugu bitwagwa neza mu nzira ya demokarasi nyakuri. Amakuru atangwa niyafasha gupima uko igihugu gitwawe ingene abanyagihugu bamerewe uko abanyagihugu biyumvamo cyangwa batiyumvamo imigambi ya leta. Ni ukuvuga rero ko ari igikoresho gikomeye cyane mu gihugu tutibagiye ko byama bikenyewe kwamenyesha amakuru bakorera ku bintu batohoje kandi bafitiye ibyemezo ugukingira amasoko y'amakuru kiguma ari ikintu gikomeye cyane kugira bashobore kugumya ryabanga rijana n'umwuga wabo. Abamenyesha amakuru barinda gukora igishoboka cyose kugira ntihagire uwumenya iyo bakura amakuru kiretse uwayatanze abyiyemereye. Ni ukuvuga rero ko ugukingira amasoko y'amakuru ari inkingi ikomeye cyane y'ubwigenge bw'abamenyesha amakuru.
Imbere yo gusozera hano makuru yaranze inondwe dutandukire igisata kijanye n'agateka kazi na muntu aho mu gihugu jejwe agateka kazi na muntu CNDH wakuye ku rutonde rw'imigwi iharanira koko agateka kazi na muntu bimwe bishimishije mu bihugu iwabo umugwi A. Iyo ngingo ikaba yafashwe ibushira mu mugwi B. Iyo ngingo ikaba yafashwe mu ndwi heze n'ishiramwe mpuzamakungu ONI umushinga manza Armel Niyongire arongo ishiramwe y'Urukristo ijeho kwanya isinzi kazwa buzima rya kiremwa muntu akate Burundi aratahura iyo ngingo kuko mu gusene DH wamyafata minenegwe ihunyangwa ryagateka kazi na muntu mu Burundi. Armel Niyongere akavuga ko iryo kugwa ku rutonde ry'umugwi CNDH rizotuma uyu mugwi udasubira gutumirwa mu manama jaye n'ivyagateka kazi na muntu tumutege yompi.
Igihe bayisubiza muri ico kibanza citeka amashirahamwe yigenga agateka kazi na muntu twariyamirije iyo ngingo kuko ata kintu na kimwe cerekana intambwe uyo mugwi wari werekanye mu vyerekeye iyubahirizo ry'agateka kazi na muntu. uyo mugwi gatayakazi na muntu mu maraporo yawo ntiwigera werekana ibitigira nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agatayakazi na muntu canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agatayakazi na muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo c'umwaka kandi amashirahamwe yigenga y'agatayakazi na muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vy'umurengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu ntihagire amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranyo. Twashimye rero iyo ngingo kuko yabashize mu kibanza bakwiye. Ariko rero uyo mugwi naho dufise ico tunegura ku vyerekeye ubwigenge bw'abawugize kubera amategeko awugenga arubahiriza ubwigenge bwawo n'ubwigenge bw'abawugize mugabo atagushaka kwa leta ntacyo umugwi ugatayakazi na muntu ushobora gukora mu vyerekeye iyo benzo ugatayakazi na muntu. Aha ndiko ndavuga nk'ivya CNDH ibi vya Ombudsman ivyo vyose mu gihe leta atagushaka ifise yo kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu y'agatayakazi na muntu ntacyo iyo migwi ishobora gukora mu yubahirizwa ry'agatayakazi na muntu. Iyo umugwi w'igihugu w'agatayakazi na muntu utakaje ikibanza cy'iteka aricyo statut A uba utakaje ikintu gikomeye kuko iyo habaye amanama i Geneve y'inama y'agatayakazi na muntu nta jambo baha kugira bashikirize ivyerekeye ivy'agatayakazi na muntu mu gihugu cyabo. Ikindi nacyo abafasha imigwi ntibasubira kuyifasha kuko babona yuko iyo migwi itigenga ariko bituma dusaba yuko uyo mugwi uraba ukinegura ukaraba ingene wubahiriza agatayakazi na muntu ukaraba ingene wigenga ukaraba ingene ushobora kwerekana ibitigiri vy'ihohoterwa biriko biraba mu Burundi udakingiye ikibaba.
Neno ngaha duciye dusozera amakuru yaranze inonwe nkabashimiye mwebwe mwese mwari muyateze iyompe ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho bukera mutangure indwi y'ibikorwa mu rweze n'agahimbare.
Ngiyi nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze ino ndwi.